Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC muri studio Indwi, muri kumwe na Oriane Tangishaka. Uno munsi ni tariki 23 z'ukwezi kwa 11/16 murantunga, ukwezi kwa 12 murantunga, umwaka w'2016. Muraguma kuma radio yanyu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mingisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uko muvyumvise buni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mushikirizwa buri munsi saa 10 amasaha y'i Kigali mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi. Uno munsi tugiye kuganira kuco bavuga citwa frigidité chez la femme. Tubesabe yuko mwoshira abana haruhande canke mukabasaba bakava ku radio kuko ni kibazo gihambaye. Tugiye kuganira kandi gikomeye cyane ku buzima bw'umukenyezi. Ni ku munsi wa gatanu aho tuganira ku bibazo by'umukenyezi. Igitabo ndangabumenyi kigizwe n'inzandiko zitandukanye zashizwe hamwe n'abahinga ku isi, Encyclopédie Britannica mu rurimi rw'Igifaransa, kivuga ku kibazo cyo kutabasha kurangura amabanga y'abubatse neza canke ukutanezererwa iyo hageze arivyo bita dysfonction sexuelle mu Gifaransa. Ni kibazo gihambaye ico gitabo kivuga kwico kibazo kijanye hanini n'ibibazo by'ubuzima canke inyifato z'umuntu, ico bita ikibazo psychologique mu Gifaransa. Iyo ndangabumenyi isigura kandi kwico kibazo cha dysfonction sexuelle kizwi neza kuba gishikira abagabo n'abakenyezi bempi. Ku bagabo iki kibazo gisanzwe kizwi mu Gifaransa ko ari impuissance, naho ku bakenyezi ni frigidité chez la femme, ukudashaka kurangura amabanga y'abubatse. Frigidité rero igizwe ku bakenyezi no kutanezererwa no kudahimbagwa canke kutarangiza neza mu kurangura amabanga y'abubatse. Ni kibazo gihanze abakenyezi batari bake. No musi no tuganira ibazo by'ubuzima by'umukenyezi, tugiye kuganira kuri ico kibazo ku mukenyezi. Abenshi abakenyezi birabagora gutahura impamvu bafise ico kibazo, abandi bakibaza ko ari bisanzwe ku mukenyezi wese. Yamara psychologue médiatrice Nibaruta avuga ko ari kibazo umukenyezi wese akwiye kumenya ko gifitiwe inyishu kandi akenshi mu buryo bworoshe. Mu kiganiro muri sanga 10 musi rero tugiye kwihweza ico bagituma umukenyezi agira uko kudashaka kurangura amabanga y'abubatse, ico bita mu Gifaransa frigidité. Turiweza ico umukenyezi afise ico kibazo yokora, n'ico umukenyezi yokwirinda gukora kugira ntagire uko kudashaka kurangura amabanga y'abubatse, ashobore kunezererwa kandi ahimbagwe, ashobore gushikana neza ari kumwe n'umutambo n'umutware wiwe. Muri kumwe rero na Oriane Tangishaka muri kino kiganiro, umutumire wacu ni médiatrice Nibaruta. Reka twakire umutumire wacu ku murongo wa telefone. Nabwiwe ko twamaze ku muronka. Ndabaramukije madame médiatrice, mwiriwe neza.
Ndabaramukije nandi Oriane.
Kaze mu kiganiro muri isanga.
Murakoze.
Yego. Turagushimiye cyane ko nawafashe kano kanya ko kugira ngo ugerageze udusigurire iki kibazo gihanze abakenyezi batari bake. Uwobanza ukadusigurira impamvu bishikira umukenyezi ntashake kurangura amabanga y'abubatse neza nk'uko abavyipfuza, biva kuki ibi bibazo biterwa n'iki
nibaza ko twabanza tugasigurira bariko baratwumviriza icarico frigidite cyane uko kudagomba kurangura amabanga iyabubatse musanzwe hariho igihe umukenyezi sanga kuva atangura kurangura amabanga yabubatse atigeze abishaka atabishaka niyo ba niyo uwo bubakanye amusabye ko barangura amabanga yabubatse ugasanga ni ikintu kimuteye ubwoba ugasanga ni ikintu kimuhagaritse umutima ugasanga byukuri ni ikintu kitari muri we adashaka byukuri hariho n'abatabanka ntibigere bashobora kurangura ayo mabanga yabubatse icyo ni cya mbere hariho ahandi usanga umukenyezi yama afise gushaka kurangura amabanga yabubatse umugabo ugasanga igihe cyose ntigera ashika ku ntumbero yo guhimbarwa n'amabanga yabubatse cyane ugasanga ntahejeje nk'uko bamwe usanga babivuga ko usanga badaheza bigaheza bikabangamira urugo cyane imigenderanire yabo babubakanye nibaza ko rero nja kubituma ni byinshi cyane ibituma umuntu adashaka kurangura amabanga yabubatse hari bituma sinzi ko nabivuga byose ngo ndabimare mugabo ndavuga byinshi kugira ngo abe ariko baratwumviriza bashobore kuraba ari abafite icyo kibazo bumve ko hari bishobora kuba biberekeye
yego komeza
ego bwa mbere nk'iyo umukenyezi atwituye afite iki kibazo turamusaba kuraba yuko ata diyabete yoba afise ni ukuvuga ko ajya kwa muganga bakaraba ko ata diyabete afise ata hypertension afise ata miti ariko arafata ibyo bita anxiolytique n'amapsychotrope cyangwa n'amadepresseur sinzi ngo bivuga mu kirundi ariko n'imiti usanga iri kirafatwa ijyanye n'ingene aba amerewe cyane cyane nka depression kujya umuntu ataba amerewe neza cyane abize kutamererwa neza iyo miti abaganga nibaza ko atari umuntu w'umuganga nyine cyangwa umuntu asanzwe abizi sinabisugura mu kirundi rwose ikindi nacyo tukamubaza ko atambanyi yagiye arakorora muri iyo minsi iheze zageze arakoroka adafise akajya kugurisha egizame yo mu maraso ibipimo byo mu maraso kugira barabe ko uko kudashaka kurangura amabanga yubatse bisaba bifatanye n'uduce nkaburamubiri cyane atari ko arafata ya miti cyane atari ko aragira imbyaro aragira bwa buryo bwo kubyara ku rugero ibyo ni bimwe bijyanye n'ibyo kwa muganga ariko kenshi na kenshi icyo biva ko usanga hari abakenyezi bashyikiwe n'ibintu bitandukanye mu buzima ugasanga yaragize nk'icyo bita traumatisme yaraciye mu bintu
yarahahamutse
yaragize uruhagarara rwo mu mutima niko nkunda kubyita kuko guhahamuka igihe bakivuga umwe ngo bari kwarashina cyangwa ugasanga yarafashe ku nguvu mu bwana bwiwe cyangwa yarafashe ku nguvu n'umuntu kanaka ibyo bigatuma adashaka atigera yifuza kurangura amabanga yabubatse arashobora kandi kuba afite iyo ndwara yitwa depression cyangwa ugasanga kera akiri umwana bashobora kuba baramukariye cyane mu gihe basanze ariko bajya abana baba ariko barakina bakinisha ibimba by'irondoka byabo ikindi nacyo birashobora kuva ko umukenyezi yoba atinya gutwara imbanya atifuza naho yoba yubatse bike mu mategeko ugasanga afite umwana mutonyi ntifuza ko yatwara iyindi mbanya ikindi nk'abajya usanga byaragoranye ko baronka abana bimwe bitasyahirike arashobora gusanga barashyize umutima cyane ku kuronka umwana baribagira kunezerezanya nk'abantu bubakanye abantu bafise umubiri umwe ibindi nabyo usanga ari hajya nk'abashingantahe bashobora kuba bafise ubumenyi buke bujyanye n'ibyo kurangura amabanga yabubatse ugasanga ku munsi w'ubugeni mu shingantahe arahejeje aronona umukenyezi wiwe bivanye n'ibyo bamubwira nkumbure mu kibano ibindi nkugufatwa ku nguvu n'umuntu wa hafi bamwe bafana ibintu ugasanga afashe ku nguvu nayo narume canke n'undi muntu wo mu muryango ibyo nabyo nyene birashobora gutuma uwo mukenyezi muri kazoza yumva zikurangura amabanga yabubatse atabitari nyene gwa kuri watanabishaka canke yabuze umuntu canke usanga uwo bubakanye yarenze ibigo akabimenya ugacisanga ntagineze kurangura amabanga yabubatse cyangwa amabanga mpuzabitsina n'uwo mupartenere wiwe ni ibyo ni bike muri byinshi ni byinshi cyane nibaza ko abari baratwumviriza nibabaza ibibazo umuntu anaheza bishyure
none kugira ngo umukenyezi agwanye ivyo vyiyumviro ashobore kuvyikuramwo canke kugira ngo ashobore kugerageza kutiyumvira ivyo bintu biba vyaramutumye atipfuza yo kurangura ayo mabanga ivyo bari nk'ibihe bintu ashobora gukora n'ikintu gifata ikiringo kingana gute iyo muri ko muragerageza kumufasha kumuhanura kumuvura
mu bisanzwe hari ibimuvako ariko hariho n'ibitamuvako hariho nk'umukenyezi usanga azi ko atari mwiza ko atari afise icyo anegura umubiri wiwe agaca aheza akawukingira kunezerwa cyangwa guhimbarirwa amabanga yabubatse kenshi na kenshi ibyo biba bimuvako umufasha kwitahura ubwa mbere kwitahura ameze gute cyangwa gutahura mbega nimba ntashaka kurangura amabanga yabubatse byavuye kuki bivahe uhejeje ukamufasha gutorera umuti ibyo bintu byo muri kahise byamushikiye cyangwa kubitahura no kubiha isiguro hanyuma agaheza akabivamo ucusanga biciye bijyana nicyo kibazo ari ingorane mu rugo kuko kenshi na kenshi ari gusanga umukenyezi atabanye neza n'uwo bubakanye ugaca usanga nta n'akamaro ko kurangura amabanga yabubatse kuri we ibyo nabyo urumva ko bica bisaba yuko uvura urugo mu cyo bita cya hafi ya couple iyo bikenewe ko uvura uwo mukenyezi ku bw'umwihariko mu gihe mwamaze ku preliminary cause physiologique ni ukuvuga gukuramo ibintu bijyanye n'ibyo kwa muganga ukweza ukamufasha kwinjira muri kahise kiwe kwitahura ukamuvura hari ubuhinga butandukanye bwo kumuvura bivanye n'uwo ariwo kuko abantu ntibasa abafite izi ngorane bose iziba zavuye kuri bimwe
murakoze cyane rwose twibutse abatwumva ko muri ko mwumviriza radiyo Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda abifuza gushikiriza ibibazo n'ibyiyumviro kuri kino kibazo tuko turaganira ko kuno munsi nimero ni 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 ndasubiramo abipfuza guhamagara mugashikiriza ibazo n'ivyumviro mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi nimero yacu ni 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 muhamagare tubone nimero zanyu turabahamagara kugira ngo mushikirize ico cyumviro n'ikibazo ariko mukanya turabandanye tuganira n'umutumire wacu turi kumwe na kandi n'uwitwa Benoit Ndayishimiye nawe nyene n'umuhanuzi w'ubuzima bw'ingo n'ubuzima bw'igitsina arafise ica terera mu kiganiro cy'uyu munsi minota mike aza kuronka aganire natwe reka tumire mate turagaruka murakoze
muri isanga
kuri telefone kandi dufite Eugenie uraho neza
ndakumva
nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko
nashaka
yego
aka mundu uri kuri bigombe mirongo
hano turi kuri radio Ijwi rya Amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo aricyo dushinzwe
ku
Ijwi rya Amerika
icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye
Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga tubashikiriza buri munsi Uno munsi rero turiko turaganira ku kibazo gihambaye cyane abakenyezi bahura naco kwa gatanu nkuko mubizi tuganira ibibazo by'ubuzima n'amagara y'abakenyezi tuganira ku kibazo cy'ukutipfuza kurangura amabanga yabubatse cyo mu gifaransa bita frigidité chez la femme. Turi kumwe na médiatrice Nibaruta umupsikologue avura abafise ibibazo by'inyifato ni ningenzo mu buzima busanzwe mediatrice turi kumwe ku murongo ashobora kwishira ibibazo n'ivyumviro by'abatumire ibibazo dufise ni byinshi cyane ariko ku murongo dufise abanywanyi biradijwe rya Amerika bafise ibibazo byinshi cyane bashaka kubaza reka tuje ku murongo wa telefone turabe abifuza gushikiriza ikibazo cyangwa icyumviro. Izina ry'umunywanyi w'iradijwe rya Amerika sindaryumva neza ariko urashaka kuvuga izina ryawe utushikiriza ikibazo cyangwa icyumviro ufise kuri uno munsi. Halo? Ijwi rya Amerika? Ndakeka telefone yacitse ariko nkuko nari nababwiye turi kumwe kandi na Beni Ndayishimiye umuhanuzi w'ubuzima bw'ingo n'ubw'igitsina afise icyo ashobora gushikiriza mu kiganiro cy'uno munsi. Nawe nyine amaze imyaka itatu muri yiga kandi afasha abakenyezi kugira ngo bashobore kurangura amabanga yabubatse neza aho ibujumbura mu Burundi. Beni mwiriwe neza ndaguhaye ikaze mu kiganiro muri sanga.
Neza mwiriwe karibu cyane murakoze.
Amahoro neza Beni. Urashobora
ku Amahoro cyane.
Ego nkuko mwavyumvise ikibazo tuko turaganira kibazo gihambaye cyane kandi gihanze abakenyezi batari bake gihanze n'ingo nkuko ushobora kubizi urafasha abatari bake ujumbura mu Burundi. Wogira ucushikirije kubishobora kuba bituma abakenyezi batipfuza kurangura amabanga yabubatse biva kuki kuri mwebwe bishobora umuntu ashobora gutorera umuti gute icyo kibazo.
Voilà maje gushimira uwajeje kuvuga umupsikologe yaje kuvuga kuko yavuze bijanye na kahise k'umuntu gose ariko jewe nza kuvuga mu ntambwe zitatu no kuvuga mu bintu bituma umugore adashaka kurangura amabanga yabubatse hariho ikibituma kiva kuri we icyo ni cyambere za gutangurira ko hariyo n'ikibituma kiva kuri relation afitanye n'umugabo wiwe no kuvuga uburyo babanye mu rugo hariho n'ikibituma kijanye n'ukungene barangura amabanga yabubatse donc nuko rije bitatu no vuga nga muri region ya Afrique aha muri ibi bihugu ku mankete nagize nasanze nivyo mvo zitatu zifite ibice byinshi bituma abagore benshi bagira ukudashaka kurangura babanga yabubatse apare bijya yavuze mu psikologe vya kahise navyo ne birimwo mugabo kwamaze kubaka bihagaze kuri ivyo bitatu. Alors intambwe ya mbere hariyo imvo ziva ku mugore wenyene hariyo ico bita désir sexuel hypoactif ukuvuga désir sexuel yiwe ikaba yarabaye hypoactif ipo no kuvuga yaramanutse akugira avuga umuntu agwaye umutima abantu mu hyper tant cyangwa ni mu hypo donc ukuvuga yuko désir sexuel yiwe ibarakorotse bivuye ku mvo nyinshi zijya mu psychologue yavuze bivuye n'ukungene wenyene hariyo amasekresio hormonale yiwe atari kirenga ugasanga uko kuntu ntavyashaka ntavyakenera ntavyo biramutuma atabishaka. Rero iyo désir sexuel hypoactif harigiye iba no kuvuga léger actif na sévère donc no kuvuga yiri léger no kutabishaka gusa mugabo ibaye sévère ni gihe agira meme na dégoût sexuel no kuvuga ugushishwa ugushishwa n'ibintu by'amabanga yabubatse mbere usanga nawe nyine atanikunda ugasanga ibyo biratuma nk'iyo mugore yavyibushe ugasanga uko kuna vyibuha biratuma atikunda ibyo biratuma atanashaka n'amabanga yabubatse niyo umugabo ugiye kwasa neza ntavyemere tusa ewe ibyo rero birashobora kugabanya libido yiwe ugasangira gabanutse ugasanga nabishatse. Iyo nivo ya mbere. Ivo ya kabiri iva ku kungene babanye n'umugabo biva n'ukungene icyo nokwitara qualité de relation icyo abantu bomenya nuko ari ikintu cyitwa juko le rapport sexuel réussi dépend de la qualité de la relation.
Mu kirundi Beni
amabanga yabubatse no vuga abaye neza ava mukungene umugabo n'umugore babana sinzi ko bitahuritse eh donc ukungene babanye ama rero ikindi naco kiriho nuko bomenya le premier sexe de l'homme c'est son cerveau ici gitsina cambere c'umuntu ni cerveau yiwe
ico no kitaro
sexe psychique agacaba nico bitaro sexe physiologique no kuvuga kijya gitsina tuzi cyo kumubiri hagati rero ya sexe psychique ico gitsina cyo mu mutwe no kuvuga cerveau yiwe ni gitsina cyo kumubiri hari igikomanda kindi donc kuvuga yuko mu cerveau niko
ndakeka telefone ya Beni icitse nta kibazo turi kumwe na mediatrice Nibaruta psychologue avuka numukenyezi nawe nyene agiye kudufasha kandi akaba abizi cyane iki kibazo tuko turaganira agiye kutwunganira kumbure mediatrice madame mediatrice wogira ico ngiye ko canke cuvuze kuvyo Beninda yishimiye yadufashije gutegeye gutahura kuri iki kibazo
Oya nerebyarangize yaragisigura yaragisigura yumva se no bandaniza yaragitanije na gitanguye nibaza kwa yagaruka ku murongo kuko byari ko bavuga effectivement n'icyo n'ibyo nibaza ko intumbero nyamukuru ntiyari bwayishikire ariko ibyo yari ko aravuga ibijyanye n'amabanga y'abubatse bihagaze ku bwonko cyane cyane iyo umuntu hari kimuhagaritse umutima iyo hari uruhagarara rwo mu mutima cyangwa hari bihe bitoroshye ariko aracamo ari gusanga adashatse kurangura amabanga y'abubatse no ku bakenyezi rero ni uko iyo ariko aca mu bihe bigoye iyo hari umwumvikano muke mu muryango iyo hari ingorane zamushikiye ku kazi cyangwa ahandi hose urashobora gusanga ariko rero aragabanukirwa cyangwa atanabishaka kurangura amabanga y'abubatse
murakoze cyane reka tuje ku murongo twakire abanyonyi biradijwe rya Amerika turafise benshi cyane bafise ibibazo n'ivyumviro duhere kuri Alexi duga ku ijambo majambo make cyane kibazo cyangwa icyumviro
banje kubanza kubasuhuza
nyiriwe neza
akabazo kibanje mbaza none n'ibyari umwigeme cyangwa se umukenyezi agira ubwo bushake bwo kugira ngo ugira akora n'imibonano mpuzabitsina n'umugabo wiwe murakoze
urakoze cyane Alexi madame mediatrice ugira icyo uvuze ku kibazo cya Alexi yabajije ati ni ryari umukenyezi abavyipfuza ni ryari
ni gihe uwo bubakanye abona nyene ko abishaka sinovuga ngo ni ryari bimenya n'uwo muntu waba bubakanye kubera sinovuga ngo ni ryari sinumva neza ikibazo yashatse kubaza
ndakeka yashatse kubaza ati ni ryari haba hari ibihe biba bisa n'ibiri byiza kugira ngo ashobore kuyarangura kumbure mu vyiyumviro vyiwe canke mu nyifato yiziwe ni ryari ushobora kuvuga uti ndabona ko yiteguriye kurangura amabanga y'abubatsi hari bimenyetso umuntu yoraba nk'umugabo yomenya ati umukenyezi wanje arabishaka
uyu muntu wese arisa murazi ko hari umuntu ashobora kuba akumbuye umuntu akarira abandi bakumbuye batwenga ndabona bivana n'uwo muntu mu bisanzwe abubakanye bagomba kwigana gutahurana umwe akamenya ati mbega umushinga ntawe wanjye ameze gute umukenyezi wanjye nawe ameze gute mbega iyo abikeneye amera gute iyo atabikeneye amera gute urumva sinavuga ngo umukenyezi uwo ari we wese agomba kumera uku mu bijyanye n'imyifato umuntu wese arisa umuntu wese afite uko ameze
murakoze cyane reka tuje ku murongo twakire Kasim uranyumva ego duzijwe Kasime ushikirize ikibazo cyangwa icyumviro
ego me nagira mwanza mu mpere mwiriwe umutumire
ego arakumva
ego hanyuma ikibazo ndamubaza ndamubaza nti mbega muravye abantu babitura ko mwavuze ko ababitura ni benshi kandi baza bavuga imvo zitandukanye rero nagira ndamubaze nti mbega abajya twe mu Kirundi hariho abo abaciye mu ishuri hakaba n'abandi busanga kenshi bataba baraciye mu ishuri mbega umubona abo mwakira benshi boba ari abahe hanyuma kuko igituma mbajije uko nukubera hari bamwe nk'abajya batacye mu ishuri bajya basanga bari mu misozi bajya twita abirimizi bajya ntibaronka umwanya wo kwitegura ngo bavuge dufate abagabo babo cyangwa abapasoni birirwa mu mirimo itandukanye bakaruha naca mvuga ntingira ngo boba ari bo bakira ku bwinshi kurusha bajya bandi kuko bajya bobo barajya ku buzi bwa leta bahama bakaronka akanya ko kwitegura kandi bobo baba baraciye mu ishuri baba bafise ko baba babifisemo ubumenyi rero nagira mbaze igitigiri mu bo bakira babona bakira abirimizi benshi canke abo mu abitwa ko bakorera leta benshi hanyuma ikindi nacyo nico nagira nagomba kumusaba nuko Beni yamaze kuva ku murongo nagira ndamusabe be nti mbega nta kuntu mwebwe abize iby'inyifato mwoja hamwe mukagira mugakireya ngira ngo ishure canke sinzi nyene nawe byita kugira ngo mufashe urugwaruka aba bakiri urwaruka ngira ngo mugabo basa n'abariko baregereza kubaka kugira ngo mubategure umuntu wese kugira avuze ati hari abagize ingorane bafashwe ku ngufu cyanke bafashwe ariko barabikora bataragera hama bakabakarira cyane bigatuma mu nyuma bazogira inyifato yo kutabikunda nagira ndamubaze nti none nta kuntu mwajya hamwe mugategura urwaruka abantu kwita imiye yabaga kugira ngo bazogende umuntu wese niba yarigeze kugira iyo ngorane agende kubaka mwamuteguye neza hanyuma mwongere munafashe aba bapfasoni mutarindiriye ko aribo babanza kuza kubitura murakoze
cyane reka ibibazo byawe n'ibibazo bitari bike tuhakanya madame mediatrice akwishure duga ku ijambo madame
ego abajije ikibazo cyiza cyane aba uti abo twakira mbega abenshi nabize cyane cyane benshi abagwiriye mu bo twakira n'abantu baciye ku ntebe y'ishuri n'abantu bavuga ngo ba intelektuele benshi kuko cyane cyane usanga n'uburyo aribo bashobora kuburonka kuko ntitubakira ku buntu yari umukenyezi umwirimizi murazi ko agurwa na twinshi hari igihe usanga bataranamenya n'izi ngorane ko hari abo bafasha kuzitorera umuti ikindi nacyo mbega mwoja hamwe mukagira ishure mukagira ahantu mwigishiriza abajene cyangwa abakiri bato kugira ngo nibaza mu rugo ntibaze bagira ibibazo by'ukuri nibaza yuko uku ari akaryo radiyo Voix d'Amérique yahaye abariko barumviriza nk'ubu bariko barabitahura ariko kugira icyo kigo kugira twigisha abajene nibaza ko ari icyumviro cyiza cyane umuntu aragishize ku gapapuro kugira ngo umuntu acige twize ku makori y'abantu y'abasogokuru n'abasogokuruza banyu n'ababyeyi banyu mbere na mwebwe nyene nicyo gituma turiho ku bwanyu kugira ngo dushobore gufasha abantu benshi bashoboka n'icyo rero n'icyumviro cyiza umuntu ashize ku muzirikanyi n'ibyakunda tuzoheza tuje hamwe turondere ingene dufasha abantu kubaho banezerewe gusumba cyane cyane mu ngo
ukuri cyo nyine kijyanye no kubaho banezerewe no gutanga inyigisho ikibazo yavuze ati kirasaba ubumenyi bwo kwishure none kugira ngo abantu banezerewe
ego burya kutamenya ni ikintu gikomeye cyane mu kubuza umuntu kubaho neza hari igihe usanga nko iby'abantu babwirana cyangwa iby'abantu barabana aha bamwe baraba ibicanke biriya ugasanga hariho n'abantu baraba amarerezi ajyanye n'ibintu byo guhuza ibitsina ugasanga ntibiba birihaye ugasanga bahise bagenda kubwira abakenyezi babasigira ibigira biriya ugasanga ariko amubwira ibintu adashoboye atanashaka ibyo nabyo bigatera izo ngorane urumva yazi yamenye iyo umukenyezi amenye ibimwubatse akamenya ibyo bita anatomi akamenya igihimba bita je zone je aho ashobora guhimbarirwa so agatahura ibintu bijanye n'amabanga mpuzabitsina cyangwa n'amabanga y'ububatse. Icyo ni ikintu kinini cyane gikeneye ubumenyi, gikeneye kwigwa, umuntu akitahura agahita agatahura n'ububakanye.
Urakoze cyane. Reka twakire na Diomede ku murongo. Diomede, muranyumva?
Ndabumva.
Yego, mwiriwe neza Diomede, kibazo cyangwa icyumviro?
Mwiriwe neza. Ikibazo cyanjye bwa mbere nashatse kubaza, ntibishoboka ku bagabo iyo ngwara ikabaho?
Yego, twasiguye mu ntango ko ku bagabo mu Gifaransa bayita impuissance, ariko no munsi turiko turaganira ku bakenyezi, ni umunsi wa gatanu aho tuganira ibibazo n'ubuzima bw'abakenyezi. Hari ikibazo ubufise ku bijyanye n'iki kibazo abakenyezi bagira cyo kutifuza kurangura amabanga y'abubatse?
Ikibazo nari mfise ku bijyanye n'uko abakenyezi baba batabyifuza. Ko nzirikana ko kugira ngo birinde bishyika, baba bashoboye kuyaga umugabo n'umukenyezi wiwe bishika gute kugira ngo nyene ntiyumve ko afise uko gushaka? Eva kuki nyene neza neza, murakoze.
Diomede, ego mediatrice Nibaruta, madame psikologe dufise ku murongo, yagerageje kubisigura bimwe bimwe, ariko kumbura araza kongera ko ubandanye ukurikirana ikiganiro neza, ibibazo ubajije yabyishyuye. Ariko reka duhe n'akanya Patrick ku murongo agira icyo abajije. Patrick, uranyumva?
Ego, ndabumva.
Ikibazo cyangwa icyumviro?
Ikibazo mfise, nashaka kumenya yabuze ibintu bitari bike bituma umuntu ahura na ngorane cyane cyane ku bakenyezi arwara irya ngwara. Ariko je nashaka kumubaza tuti, none muri bo ntawe ushobora kuba gufatwa kurwara irya ngwara ari ndemanywa, kiretse kuba yarahuye na birya bintu yavuze mu buzima bwiwe byaba byaramugoye cyangwa byaramubabaje, cyangwa mu gihe atari muri birya bintu bibi? Niba naho bihari ni gute bashobora kuyivura? Yavuze yuko umudamu niba yarigeze gufatwa ku ngufu bishobora gutuma arwara irya ngwara ikamufata, hanyuma
sinibaza ko yayise ingwara iyi nyifato.
Ego, ego, akagira zirya nyifato yo kudashaka umugabo. None ntibishika hakaba hariho uba ari ndemanwa bitaturutse ku bintu yahuye nabyo, mugabo akaba ari ibyo yaremwe uko nyene atigira yifuza umugabo.
Urakoze Patrick.
Niba bahari bashobora kuvugwa gute?
Urakoze.
Ego, murakoze.
Ego, madame Editrice Nibaruta, kibazo cha Patrick, duga ku ijambo.
Patrick abajije ikibazo cyiza. Mu bisanzwe aba iyo frigidite cyangwa uko gutifuza kurangura amabanga y'abubatse, hari uwo ubaho ubuzima bwe bwose ntigere kuba yarashatse kurangura amabanga y'abubatse, nicyo bita frigidite primaire. Hari iyindi yitwa frigidite secondaire iza mu gihe umuntu yahuye n'ibintu kanaka, cyangwa yabaye mu bihe kanaka, cyangwa hari ikintu cyamubaki. Yavuze ati biva kuki none ko umuntu ashobora kubaho adashaka kurangura amabanga y'abubatse. Kenshi na kenshi hari igihe bishobora kuva ku byo bita ibituma bijyanye n'inyifato, ibyo bita cause psychologique, cyangwa bikava kuri cause physiologique, ni ukuvuga ingene bikava kungene umubiri utunganije, kukungene umubiri uri kurakora. Hariho uduce nkaburamubiri ibyo bita origine hormonale, cyangwa ibyo bita hipotiroidi, cyangwa ugasanga yarwaye diyabete hakiri kare ataratangura kurangura mbere y'ayo mabanga yabubatse, ugasanga ibyo ni bimwe mu bindi. Nicyo gituma iyo twakiriye umuntu tugasanga tumwungitse ku muganga, tugasanga izi ngorane zijyanye n'ingano umubiri utunganije cyangwa uri kurakora atadafise, haba hasigaye yuko rero duca dufata mu minwe ibijyanye n'inyifato, kuko kenshi na kenshi ntushobora gutangura gufasha umuntu utaramubaza yuko yabonanye n'umuganga kuri ibipimo kanaka yabigirishije atakirimo. Urumva niho usanga umuntu acyafashwa neza, uzi neza ko uri kumufasha ku bijyanye n'inyifato, ibijyanye n'umubiri byavuyemo. Nibaza ko yatahuye.
Murakoze cyane. Radio Ijwi rya Amerika isamiraniriye Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse nimero mushobora guhamagara ko mugashikiriza ikibazo n'icyumviro mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi, ni rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe. Ndayisubiramo rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2 n'igice kugera saa 3 no kuva saa 3 n'igice kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11835.
Radio Ijwi rya Amerika isamirana iri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uno munsi ni ku munsi wa gatanu aho tuganira ibibazo n'amagara y'umukenyezi. Turiko turaganira ku kibazo umukenyezi agira cyo kutifuza kurangura amabanga y'abubatse. Impamvu nizihe, bigenda gute? Turi kumwe umutumire wacu ni mediatrice Nibaruta, mu psychologue mu rurimi rw'Igifaransa, avura ibibazo bijanye n'inyifato z'abantu. Turi kumwe ku murongo, turi kumwe kandi turiko turakira abanyonyi biradije ujya Amerika bafite ibibazo n'ivyiyumviro kuri iki kibazo. None madame mediatrice, iki kibazo mwasanze noho muvurira ibujumbura ho nyene gitandukanye hehe ku bantu bari mu gisagara n'abantu nkuko umwe mu banywanyi bacu babajije abantu bari mu mitumba? Hari isano canke kuba bitandukanye ku bibazo baba bafise bituma batipfuza kurangura amabanga y'abubatse?
Mu bisanzwe kenshi na kenshi nk'abantu bari nko mu mitumba usanga bagira nk'ibyo bibazo ntibamenye ibyo ari byo. Mbere n'ubu abo tumaze kuganira usanga mbere n'uguharikwa bashobora guharikwa ugasanga barirukanywe ugasanga canke baremeye igihe cyose bari kubarangura amabanga yabubatse bisa no gufatwa ku nguvu birahize bigatera igikomere gikomeye cyane umukenyezi ku buryo ashobora no guhitamo guturugo akomoka. Ikintu gihanze abantu cyane cyane batandukanye kuvuga ngo uri mu misozi niwa akarigwa cyane gushikirwa n'ibyo cyane uri mu gisagara gusa ingene baheza bakabyifatamo n'ibyo biheza bigatandukana.
Urakoze cyane.
Abakenyezi b'irimizi usanga kenshi ashobora gukenyerera ko akabaho ubwo buzima bwose ari ubuzima bubi cyane ari ubuzima atanezerewe. Ikibabaje ni uko iyo umukenyezi atamerewe neza mu mutima biheza bikagira inkurikizi mbi cyane ku bana kuko umubyeyi ariko aronsa umwana aba ari kamuha icyo bita hashe afektive na hashe alimentaire ni ukuvuga ingaburo y'umushaha n'ingaburo y'umutima.
Urakoze cyane. Reka twakire Samuel ku murongo. Samuel uranyumva?
Ndawumva.
Yego, mu majambo make ikibazo cyangwa icyumviro?
Cyo ni icyumviro. Ibyo bibazo mwari ko muravugana cyewe mu bisanzwe jyewe ndubatse ndafite madamu. Ibyo bibazo mu rugo na jyewe ndabifise kenshi na kenshi. Iyo turi mu rugo sinigera mbona ko madamu abinezerewe. Halo?
Oui, komeza subiramo.
Ati jewe mu rugo ntibimeze neza na jewe ibyo birakunda gushika ndabona ko madamu bitamunezera.
Reka duha akanya mediatrice ugume ku murongo agerageze kumva ikibazo cawe gihagaze. Madame mediatrice wagerageza kuganira na Samuel gato kugira ngo twumve aho ikibazo gihagaze.
Ego urumva arashikirije ingorane Samuel urashikirije ingorane yuko madamu wawe afite izo ngorane mbega zamyeho kuva mucubaka mu madigihe kingani kimwubakanye zamyeho kuva kera nibaza ko babanza akanyishyura kuri ico.
Alo Samuel
ariko byamye urumva nagerageje kwihangana n'ubundi birahera.
Muramaze kukiganira ko ga Samuel
Sabwe
muramaze kukiganira ko numupasoni wawe ajya kubyengeze.
Ego turamaze kukiganira ko gusa imfubyi nta babyeyi afise, bamwe bahitanywe n'intambara, sinzi ko ibyo biba yarahahamutse.
Sabwe ubyifatamo gute? Urihangana gusa cyangwa uramujyanye kwa muganga?
Oya, ntiturajya kwa muganga, ndacyihanganye.
Mumaranye imyaka ingahe?
Imyaka itatu.
None gasamuela tusibye byohera n'undi?
Jewe nibaza ko bizohava bihera, sinzi impanuro mwoma ko twajya kwa muganga nuko ukuntu byogenda.
Yego, turaza gusa.
Murafite abana?
Yego, turafite abana babiri.
Nibaza ko no kubaza byinshi nimba Samuel ari izina ryawe by'ukuri. Hari ibindi bibazo nibaza ko byagukubanga, naza nkakubaza mu gihe.
Yego,
turavugana.
Eh, Madame Beatrice, ndakeka ku murongo turaza gutanga nimero zawe bashobora kugushikira, kumbure ushobora kugira icyo umufashije Samuel. Ariko kuri icyo kibazo nyine cha Samuel, kumbure n'abandi bari kwarumviriza abashobora kuba bafise ikibazo nk'icyo cha Samuel, bimwe mu byo wabahanura byo bari nk'ibihe kugira ngo bagerageze gufasha umukenyezi wabo, umutambukanyo wabo, kugira ngo bishobore kugenda neza, impanuro zo bari nk'izi?
Mu bisanzwe Samuel urumva ko yihanganye, umuntu mwiza cyane. Aba iyo abantu bubakanye umwe akaba afise ikibazo, ni ngombwa ngo uwundi amutahure, amenye yuko atabyanga nawe abishatse. Icyo ni cya mbere. Ikigira kabiri ni ugusuzuma mbega ayo mabanga yabubatse aramutegura, mbega aramutegura mbere yo kurangura amabanga yabubatse.
Ni ukuvuga kumutegura,
ntacyo bapfa, nta kintu gihari ariko barapfa.
Madame Mediatrice, mbere yo kubandanya, kumutegura wasobanurira abatwumva cyo umuntu wamushatse kuvuga?
Ni aba kubera abakiri ko bariko baratwumviriza, n'abantu bakira bayabaga n'abakuze, nibaza ko umuntu yubatse azi neza ingene ategura umukenyezi wiwe.
Tutarinze tutagiye muri
byo kurangura amabanga yubatse, nibaza yuko mu mico n'imigenzo y'Ikirundi hari bimwe umuntu atashoka avugira ku radio, ariko gutegura umuke ni uzo bakeneye kumenya boku kwishingira araheza nyakure tumukanwa babo.
Amajambo yo bari kimwe ica mubwira canke amajambo cyo bari kimwe mu bimufasha?
Ego, n'amajambo baganira ningene bakina, mbega bakenyezi b'abarundi n'abagabo b'abarundi barakina. Barafata kanya ko kuganira umwe wese kimubakiye, mbega kuri uwo munsi kuva mu gatondo gushika ku mugoroba, mbega baganiriye bavuganye gutyo, mbega ntakaciyemo. Ni ngombwa ngo amabanga yabubatse ategurwe ku murango cyangwa ategurwe umwanya kanaka imbere y'uko aba naho baba ku murango cyangwa mu ijoro, ari hose mubanze ategurwe mu migenderanire myiza bagirana, mu biganiro byiza bagirana, mu ngeno bubakanye amushima, amubwira ko ari mwiza kandi aba yamuhisemo amushaka, ndabyibaza, amubwira by'ukuri ko ari umuntu w'akamaro, ashimikire ku bintu byiza akora. Iyo umuntu amerewe neza mu mubiri, icyo ni ikintu umukenyezi wubatse biciye mu mategeko yumva nyine yo gukora atangorana.
Urakoze cyane rwose.
Ibindi nabyo nibaza ko abariko baratwumviriza baratwihanganira, nibyo kumukorakora. Birafite icyo bikora kuri cya gihimba cyitwa ubwonko, aricyo gihimba kirondoka gikuru.
Murakoze cyane rwose. Turagerageza abatwumva, turagerageza gukoresha amajambo mbabarira amatwi. Nubwo iki kibazo ni ikibazo gihambaye cyane abakenyezi bahura nacyo, kandi ugasanga barabuze uko babyifatamo. Reka twakire ku murongo wundi munywanyi uri radijwi rya Amerika, Jean de Dieu. Jean de Dieu, uranyumva?
Ndakumva.
Mwiriwe neza Jean de Dieu, tuga ku ijambo.
Mwiriwe neza. Bo, ikibazo nagomba kubaza niki cyo muri ko muraza ko cy'abadamu? Bo, urashobora gusanga nk'umudamu aho amuganira neza cyane nk'uko abivuze ngo ukamukorakora, ugasanga umengo n'umuntu umengo nta n'ibiri mu mutwe, ugasanga wewe umugabo wewe uri kurabikora kuvusa kipi wa wewe mukora tabi saka na nivyo bifa kuki.
Ndakeka iki kibazo twakivuze ko ariko kumbure tugahakanya madame mediatrice yongere ko ico hari kindi kibazo ubu fise wongera ko Jean Dodieu. Allo Jean Dodieu
nari kongera ko nikiye tuvuga ko kubera umuntu ariko ariko aratembera kenshi usanga abantu nk'umuntu w'umugabo yicaranye n'uwundi ugasanga ariko arayagasanga kiziwanze ntibimeze neza ugasanga bituma n'abantu umugabo aharika kubera iyo mpamvu y'umugore atakira umugabo neza. Icyo kintu ndumva kumengo bufata umwanya bakazomanza bakabategura neza kugira ngo ntibizohore biba nk'uko.
Urakoze cyane Jean Dodieu. Ijambo riguhaye madame Nibaruta.
Kuko abashinganayi bafite abagore babo cyangwa abagabo bafite abakenyezi babo bafite izo ngorane bwo kwirinda kwihutira kujya kurondera uwundi mukenyezi hanze kuko ibyonya bitora inyishu abayikunze wenyine. Yavuze ati rero biva kuki kandi birababaje bironona biratose kaza imigenderanire yabubatse bishobora kuva kuri byinshi bishobora kuva kuri twavuze kubijyanye n'ingene umubiri ukora ibyo nabyo ni ibintu biba biri mu mubiri w'umuntu agomba kuvurwa bakabitora cyangwa bikava ku biyaciyemo bikomeye byatumye atamererwa neza cyangwa bikava no ku migenderanire yo mu rugo. Ni ngombwa rero ngo Jean Dodieu arabe cyangwa uwundi muntu uwo ari we wese afite ikibazo akamubakira muri ibyo bijyanye n'ibyo kurangura amabanga yabubatse arabe impamvu kandi birinde kuganira n'abandi cyane cyane iyo bari kubavuga uwo bubakanye umwe mu wo bubakanye ati jyewe mu mpasoni wanjye bimeze kunuku nuku nuku ibyo nibanga ry'urugo bagomba kubibwira muganga cyangwa bakabibwira uwundi muntu yaba wize ibijyanye n'inyifato asanzwe afasha muri ubwo buryo kuko iyo ubivuze bakabimenya abantu bo hanze bazokwama bavuga ngo mukanaka ntakigenda mukanaka ntakigenda mukanaka ntakigenda nawe niyabyumva bikamushikira umva ko bizoshishikara gutosekaza imigenderanire yabo kenshi bayivuga kugira ngo biruhurire urumva biba ari ibintu bimuremereye ku mutima ariko igihe cy'ukuremerwa umuntu akabigumana wenyine cyararenganye hari abize ibijyanye n'inyifato baba bita abapsikologe baba bari icyo bakora kandi bakagumya ibanga atamuntu n'umwe baheza ngo babibwire kandi bagaheza bakagufasha gutora inyishu nicyo gituma abantu bo kwijukira by'ukuri kugumya ibanga ry'urugo ry'umwe mu bubakanye ni ikintu gikomeza ubumwe ni ikintu gikomeza ubucuti udasanga umwe mu bubakanye avuga ati yo cyage nari mfite ingorane uwo twubakanye yarandumirije akabanga kandi n'uwo mukenyezi baba babaye.
Urakoze cyane rwose mukanya ndaza kukubaza utwishyura ikibazo cyerekeye ibimenyetso umugabo ashobora kuraba akabona ko kumbura umukenyezi we mu ntango bacubakana ko afise iyo frigidite uko kudashaka kurangura amabanga yabubatse n'ibihe bimenyetso iyo byo mwereka yuko icyo kibazo coba gihari ku mukenyezi wiwe. Ariko mbere yaho reka nakire Gatien abazi ikibazo ciwe. Gatien uranyumva?
Ndabumva.
Gatien ikibazo cyawe cyangwa icyumviro?
Nari nashatse kugira ngo umudamu aduhaka nimero nawe nimvisemo havamo nkaduha nashaka ahave atubwirira mu ibanga hari ibyo tugomba kuhafata umubaza.
Murakoze cyane Gatien. Reka nakire na Jean-Marie. Jean-Marie uranyumva?
Yego ndabumva.
Mwiriwe neza Jean-Marie, uduhamagaye uri he?
Mwiriwe. Ndi bugenda ni aho bita ku Karukona.
Ikibazo cyangwa icyumviye?
Yo nagomba kubaza. Haro?
Yego.
Nagomba kubaza none burya nk'umuntu ntiyiyumvemo kurangura amabanga y'abubashe kandi akomeye.
Subiramo ikibazo?
Yumva nagomba kubabaza. Ko bishika ntiwiyumvire kurangura amabanga y'abubatse kandi ukomeye.
Ukomeye ni ukuvuga ufite amagara meza canke mu mutwe ukomeye?
Ufite amagara meza, umubiri usanzwe ukomeye.
Urakoze cyane Jean-Marie. Kuri icyo kibazo nyine cha Jean Marie madame médiatrice ndakeka bimwe wabyisha ariko urashobora kongera ko kuri icyo kibazo cerekeye ugukomera ukugukomererwa neza ukuntu kugira amagara meza mu mubiri ariko impamvu nabajije ikibazo cerekeye ibimenyetso naco nyene twishura ko ejo ndiko ndaganira n'umuntu ndamubwira ko ndiko ndategura kino kiganiro umukenyezi yambiye ko nawe nyine ico kibazo yaragifise ambwira ko hagezaho atashaka nuko amatara yaka mu cumba bari kumwe n'umutambukanyi wiwe n'umugabo wiwe ibyo byo bari kimwe mu bimenyetso canke batubwiye bimwe mu bimenyetso byerekana yuko umuntu afise uko kudashaka canke iyo frigidite uko udashaka kurangura amabanga yabubatse
hari gusanga uwo mukenyezi atabashaka ko atinya ko umugabo ari karamubona gambure ibyo birashoboka ibindi nabyo nuko uwo mukenyezi mu bisanzwe umuntu ashobora kubimenya umugabo n'umu bakira abafiyanse umwe uvuga ngo ndagiye kurondera uwo twubakana ngo nubibona gutyo umuntu ariko aramuraba ariko umuntu atangura kubimenya iyo atanguye kubaza ibibazo bijyanye n'ibyo nyine canke iyo bagize bubakanye bice mu mategeko kenshi ugwaruka ntirugomba kuvuga ngo kurya mukobwa na akana mubwibiye kabyanka ngo bwa bundi ngo rero ngo afite frigidite ibyo kuko iyo umuntu atarubaka n'abararonka uburenganzira bwite bwo gushobora kurangura amabanga yabubatse usanga hariho urutonde rw'ingene bigomba kugenda iyo rero ari umuntu wubakanye bice mu mategeko ugasanga umukenyezi iyo abonye umushinga ntawe waratashe agatahunga hari abahunga nyarashe bagenda ahantu ari usanga atagira ubwoba cyane ugasanga ntakeye mu maso ugasanga hageze ijoro araganya ugasanga ni ikintu by'ukuri umengo ni kumwica nimba nokoresha iyo mvugo ugasanga ni ikintu kimutera ubwoba cyane ikintu kimubira cyane umugabo abimubagira ugasanga abona ko amugoye rwose nawe yo rinda byemera urumva ko hari umuntu watubwiye ko apfa kubikora kugushaka kw'iyo mugabo umukenyezi atarimwo
kuri ico kibazo ca Jean Marie cerekeye afise amagara meza kumbure uko umubiri wiwe ukora bikora neza kumbure ashobora kuba yaranagiye no kwa muganga akambwira ati we byose birakora neza ati ikibazo cuba gihagaze hehe rero kudashaka kurangura amabanga yabubatse ndazi bimwe mu birivyo wabivuze ariko ukongera ugasobanura ibindi
ego iyo asanze umubiri wiwe uri gukora neza burya umuntu ntagizwe n'umubiri gusa agizwe n'umushaha iyo mu mushaha hari ibintu byabaye cyangwa hari ibintu byashyize muri cyahise cyangwa hari ingene yibona uwo mukenyezi hari ingene hariho gicako yihaciwe adakunda kenshi arashobora no kwibuza kurondera uwo munezero wo ku mubiri wiwe rero biva kuri byinshi iyo umuntu usanze atangorane ku mubiri afise utujya kuronderera mu mushaha umubiri urashobora kugira ingorane zigashikira umushaha nk'uko umushaha ushobora kugira ingorane zigashikira umubiri ugaheza rero ntaheze ngo ashake kurangura amabanga yabubatse
urakoze cyane reka twakire na nishimwe muranyumva
reka ndabumva
mwiriwe neza nishimwe waduhamagaye uri hehe
ndi mu cyangwa muri community Kigamba
murakoze kutwumviriza radije y'u Amerika muri ako karere ikibazo cawe ni ikihe nishimwe
ikibazo cyanjye nagomba kwitana icyo kiganiro kuri radio nagomba mbabe kubera iki yuko uwo mukenyezi yereka gushaka kurangura amabanga yabubatse kandi wubakanye hari igihe abimushakisha bigakunda
urakoze cyane reka kumbure guma ku murongo ndakeka icyo kibazo bashobora kuba afise ikindi kibazo ko madame médiatrice ati yabajije ati rimwe na rimwe arabyifuza ikindi gihe ntabyifuze nishimwe kumbure umubaza ikindi kibazo duga ku ijambo
ikibazo gikuru nari mfite cyari icyo kubera ibindi nabikurikiranye n'ibintu byanjye ntabwo bipfa ko nabitahuye bukebuke
ni byiza cyane urakoze cyane nishimwe madame médiatrice
n'umukenyezi wiwe
alo nishimwe wari kiri ku murongo
yego
abajije ati umutambukanye ni gwawe
umutambukanye ni kumwe
Subirira ego subira mu kibazo neza nishimwe.
Yego ndabadikiye. Mhm. Ati ubu kenyezi yoreka kubishaka gute kurangura amabanga yabubatse kandi biye kunye n'umugabo wiwe abimushakisha bigakunda.
Abimushakisha bigakunda. Sobanura gato.
Kugira hajya agomba kurangura amabanga yabubatse abimushakisha mugana mukavuga yuko hariho impamvu zituma umugore atabyumvamo bivanye n'impanuka yagize mugabo biye kunye n'umugabo iyo bimushakisha bigakunda.
Madame médiatrice duga ku ijambo no butahura ikibazo
avuze ko agiye ku mugabo wundi cyane ufite ikibazo cyane cyane
nishimwe nishimwe ugerageza gutomora neza ikibazo
ikibazo je nagombye kuvuga neza nuko ite mpamvu yuko zitoshoka kugwira kubera yuko umugabo wari kumwe umugore ategeza kubishaka mu gihe abimushakishije.
Ndakeka ikibazo ndishimwe kimugoye gutomora neza nta kundi. Reka mfaso ni mediatrice ikibazo twavuze mu ntango cerekeye abakenyezi badaheza neza. Wogerageza gusubira kuvuga impamvu iyo ba yabishatse bakabikora ariko ntaheze neza. Icyo kibazo kiva kuki?
Birashobora kuva ku mushinga nawe wiwe usanga atamara umwanya ukwiye wo kurangura amabanga yabubatse ibyo bita ejaculation precoce basanga asohora intanga hakiri kare ugereranije no ku mugore aba ageze ku rugezo rwiza rwo guheza. Birashobora kandi kuva ku kudategurwa neza kw'amabanga yabubatse. Murazi ko ingene umukenyezi asanzwe yubatswe aheza ategeranije n'umugabo ugasanga rero ibyo birashoboye kumutera ingorane. Iyo adahejeje n'ingoga iyo adaheza birababaza cyane umukenyezi. Nibaza ko bituma umukenyezi adashobora guheza ibituma bitandukanye bimwe biba bishobora kuva kuri we ugasanga afata umwanya muremure ugereranije n'umugabo we afata umwanya mutoni cyangwa umushinga nawe we afata umwanya mutoni cyangwa ugasanga hari ibindi bimubakiye mu buzima ugasanga by'ukuri ashobora guheza bitandukanye harimo n'uruhagarara cyane cyane rwo mu mutima.
Ibyo bona byo nyine biva ku magara
asa n'uwuhana ugasanga asa n'uwuhana. Ego ugasanga ari kuri kete ya orgasme ugasanga ashaka cyane gushikayo mugabo uko umuntu yifuza gushika cyangwa guhera neza niko atabishikaho.
Ibyo bona byo nyine bifise isano n'amagara yiwe ku bijanye n'ibyo twamye tuvuga kudashaka ariko amagara yiwe hari ikintu kitagenda neza kimutuma ibyo biba birashika navyo nyine.
Ego burya ingene umuntu yubatse mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umushaha. Iyo umushaha harimo ibintu kanaka iyo mu mushaha harimo akamubakiye ashobora gusanga ashobora kurangura amabanga yabubatse ariko ntiyigera yanezererwa n'igihe na kimwe ugasanga hari n'ibintu byagiye bimutera umubabaro urenze urugero cyangwa ugasanga hari ibyo bariko barapfa n'uwo mushinga nawe wiwe ugasanga ashobora kwemera kurangura amabanga yabubatse mugabo ntiyigera yanezerwa na rimwe. Usanga bakubwira ati rero ndarangura amabanga yabubatse mugabo sindigera mpimbagwa sindigera nshika aho numva binezereye. Birapana rero cyane n'ibibazo ariko aracamo ningena mbere mu mubiri ningena mbere mu musaha n'imigenderanire cyane n'ubakanye.
Urakoze cyane rero tuko turaja ku musozo w'ikino kiganiro utanga akanimero naho abifuza kuronka izo mpanuro nabo kwakura bo guhamagarira telefone canke email canke ikibanza mukoreramo.
Ego ni 0298 1515 15 canke 0268 1411 14. Abifuza ko bafashwa
subiramo izo nimero subiramo ayo nimero
0298 1515 15 15 cyangwa 0698 1411 14.
Murakoze cyane gusa akajambo kanyuma rero madame mediatrice Nibaruta mutumire wacu uno munsi avura ibibazo bijanye n'inyifato z'abantu akajambo kanyuma ushikiriza batwumva
icyo nabwira bari ko batwumviriza nuko ibice 30 by'abatwitura dusanga bafite ibibazo bijanye n'ibyo byo kurangura amabanga yabubatse ugasanga yo naranye imyaka myinshi cyane batigeze bihindira kujya kurondera inyishu igihe cyo kubaho umuntu agira ingorane zigarira mu mutima wiwe cyane mu nzu yiwe cyararenganye ubu hari habize ibijyanye n'inyifato bize ku makori yanyu ni byiza ko mugomba gufasha kugira ngo mubeho munezerewe mu ngo zanyu
murakoze cyane rwose madame mediatrice Nibaruta mwakoze mu mwese mwaduteze amatwi nabashikirije ibibazo n'ibyumviro mwari kumwe nawe yanitanga ishaka muri kino kiganiro muri sanga cy'uyu munsi mwakoze umunsi mwiza.